Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Kwa kane ngini kirezo ya chumi chenda nyakanga mwaka mbina 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 kane tutina mge bagenzi mwashimi ukulikira radio Nzamba gati kakawe labaha ya mwiri wachangi mwara mtsebiva nyenaho muherere ye jini jasangu ya makuru mkirundi mshkizi wanajewe jamba tise bireha na yo akabagizu nizi ngingo mburu mburu zikulikira abategetsi b'Burundi ntibabona kimwe ingingo herutse gufatwa n'ishirahamwe rihingura isukari sosimo yo kuduza igiciro cy'isukari. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aranegura iyo ngingo yafashwe na sosimo yo kuduza igiciro cy'isukari ngo iciye kubiri n'ineza y'abanyagihugu. Abunguruza abantu mu mabisi mu gisagara cya Bujumbura ishavuriraniga bavuga ko hari amafaranga bariko barakwa angana ibihumbi mirongo itandatu yo gushira ikimenyetso ku modoka cyerekana karitsiye bakoreramo. Bavuga ko ayo mafaranga ari umurengera bakanagira n'amakenga ko ashobora no kunyuruzwa. Hari abana b'Abarundi bagera kuri mirongo ine kuri uno wa kabiri birukanywe n'igihugu cya Tanzania inyuma y'iminsi mike bari bamaze bafungiwe muri icyo gihugu ngo bari batwawe muri Tanzania n'abakora urudandazwa rw'abantu aya n'ayandi mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Subiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Haribonekeza igihushane muri leta kubijanye n'ingingo herutse gufatwa yo kuduza igiciro cy'isukari hingurwa n'ishirahamwe sosimo, aho abarongoye iryo shirahamwe bashinze ko ikiro cy'isukari kivuye ku mafaranga 3,500 ikajya ku mafaranga 8,000. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro cyo gukundisha igihugu yagize kuri uno wa kane mu ntara nshasha ya Buhumuza yaneguye iyo ngingo yafashwe na sosimo ngo kuko idashira imbere ineza y'abanyagihugu ahubwo ishira imbere inyungu zayo n'abarirongoye kurikira.
Muri sosimo barabwiye ngo kurumva ngo dukora duhomba, ndabwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe kova ngo priva rimaze kutuzanira mu gihugu murabadadasa nk'abandi, ahubwo solution liberalize isukari mwebwe mushaka gukira abenda gihugu badakize. Urumva byerekana ko bo muri sosimo bumva n'inda zabo bariko bararondera ntibazi ko bariko bashaka facilite abenda gihugu boroherwe none ubabaye abadadasa nk'abantu. Ministre yasenze ko aratohoza duhenze ngo mufuka bavuze ko kugwanga katwese nasanze uri kuri desa kahatua ushitsa ibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadorari kuri marshenwa mbigira ingene sosomo yakuye muri berobe ndetse mvuga ngo aho nta kintu mwumva ndabwira indongozi nimubanze mwikuremwo ivyo byo gusehera inda zanyu niyumvira abenegihugu mvuga nk'uwo muri sosomo wazawumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo ubu rero ngo tugire greve barayigira twarabahaye inka bayica amabehe umwana apfuye muyayakata liberalisme niyo solution y'isukari.
Imyidogo ni myinshi mu bunguruza abantu mu mabisi bo mu gisagara cya Bujumbura biyamiriza ngingo ibasaba gutanga amafaranga angana n'ibihumbi mirongo itandatu by'amarundi agenewe gushira ikimenyetso cyerekana quartier bisi yose ibwirizwa gukoreramo. Abo bashoferi bavuga ko uretse ko ayo mafaranga basabwa ari umurengera ngo bafise n'amakenga yuko ayo mafaranga ashobora gukoreshwa nabi. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Georges Kibogora.
Iyo myidogo yatanguye kuri uwo wa kabiri inyuma y'inama abarwo igisagara cya Bujumbura bagishije abunguruza abantu mu mabisi bo mu gisagara cya Bujumbura. Umwe wese akaba yasabwe gutanga amafaranga 260 by'amarundi bigenewe kugura ikimenyetso cyerekana karitsiye iyo bisi ikoreramo. Abunguruza abantu muri ayo mabisi batari bake bavuga ko batakiye neza iyo ngingo, nayo bakavuga ko atari ubwa mbere basabwa gukora muri ubwo buryo. Mu myaka iheze aho basabwa gukora gutyo ngo munyuma byaragiye mu kajagari aho wasanga mbere umuntu akorera aho yishakiye kandi yabwizwa gukorera ahantu hazwi bavuga mbere ko n'amafaranga yatanzwe ngo agure ibyo bimenyetso ashobora kuba yaribwe na bamwe mu bakora muri meri ya Bujumbura ico gihe bafatikanije n'abari barongwishe hamwe ajya bunguruza abantu atrabu
anatokora mu myaka yahera yaranje ukura ku madisi kirayashirako ukorera mu kanyosha ugashirako ya Sankevire kanyosha mugabo kumva icyo gihe ntigihabuza yuko imodoka yanditse ko kanyosha ikorera ku Musaga yanditse ko Kamenge yakijya gukorera mu Ngagara twasanze ayo matokora mu bisanzwe ari amahera abakozi bamwe bamwe muri meri n'abatabo baba bagomba kwishyira mu mifuko yabo nicyo gituma tutagomba kubimenyesha yuko twiyanirije ibyo bintu cyayo matokora twatubwiye yuko umuntu wese azogenda kwiyandikisha mu ishyirahamwe atrabu atrabu nayo akaba ari ishyirahamwe ryahagaritswe nk'uko nabivuze n'umushikiranganji w'intore yo hagati mu gihugu
abo bashoferi bunguruza abantu mu mabisi basaba abategetsi babijejwe kwiga neza iyo ngingo imbere y'uko ishyirwa mu ngiro uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twaronde abarongoye igisagara cha Bujumbura cyo kimwe n'abarongoye ishyirahamwe atrabu ngo batange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaronga.
Inzamba
nuko ni nababwiye mu ntango za makuru abana 40 b'abarundi bakiri bato barukanye n'igihugu cha Tanzania ku munsi wa kabiri inyuma y'iminsi mike bari bamaze bapfungiwe muri ico gihugu bivugwa ko bari batwawe n'abantu bakora rudandazwa rw'abantu abo bana bakaba bakuwe mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi cyishi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Audace Nimbona.
Abo bana bakiri bato bashika 40 kandi b'abarundi birukanywe n'igihugu cya Tanzania bahabwa igipolisi gikorera ku kirindiro cy'igipolisi Ngina muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba hari kuri uyu wa kabiri uheze. Amakuru aba mu gipolisi avuga ko babanje gufungwa iminsi 3 muri ico gihugu bafashwe inyuma y'umukwabu wakozwe n'igipolisi cya Tanzania mu gikorwa cyo kurondera ingo zikoresha abana bakiri bato mu karere ka Kasuru. Abo bana bivugwa ko bajanywe mu ico gihugu n'umugwi w'abarundi bababwira ko bagiye kubaronderera akazi mu gihugu cya Tanzania mbere yo gushika ngo bacanywe ku mipaka itandukanye y'intara z'u Burundi zihana urubibe n'igihugu cya Tanzania kuva mu ntango z'ukwezi kw'icyenda. Bashyitseyo baciye bashyirwa mu miryango itandukanye ikeneye abakozi. Igitangaje ngo nuko hafashwe abo bana gusa ababatwaye bakaba bidegembya mu ico gihugu cya Tanzania. Bamaze gushikanwa mu Burundi inzara mu nda n'uburuhe bahawe igipolisi gikorera mpaka wa Mugina muri komine Mabanda ariko abategetsi bo muri iyo komine nta na kimwe bakoze kugira ngo babafashe kubera kubura uburyo nk'uko bimenyeshwa n'umwe mu batware atashatse ko izina ryiwe rimenyekana. Abo bana bakaba baturuka mu ntara za Karusi, Gitega, Ngozi, Ruyigi hamwe na Bururi.
Tukiri muri icyo gisata nyene y'abantu 29 harimo abana 16 baraye bashikanywe n'igipolisi cya Tanzania mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ku mupaka wa Mugina muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Mu gipolisi gicungera uruja n'uruza ngaho ku rubibe bavuga ko bashikanywe amasaha yiteye kandi bashonje kandi kitagira aho kibaraza. Idunido na Josephine Jones Munzimana.
Amakuru ava ngaho ku mupaka wa Mugina mu ntara ya Makamba avuga ko abo bana bakugwa ngaho muri Tanzania mu buryo bugoye cyane kuko baba bamaze iminsi bari mu gipolisi cya Tanzania. Icyo gihe ngo bagaburirwa nabi nabi ibituma bazanwa ku mupaka w'u Burundi batategujwe badashobora kugaburirwa cyangwa ngo bashikanwe ku mugwa mukuru wa komine Mabanda. Amakuru ava ngaho muri Tanzania avuga ko birukanwe bamaze iminsi ne muri icyo gihugu kandi binjiye bidaciye mu mategeko. Mu ishyirahamwe FNADEB riharanira agateka k'abana barashima ko abo bana bagarukanye mu gihugu cy'u Burundi ariko bagasaba igihugu kibanye cya Tanzania kubazana hubahirizwa agateka kabo. FNADEB risaba abajejwe intwaro n'abandi babishoboye gufasha haba mu kubafungurira cyangwa gushikanwa mu miryango yabo. Abo birukanwe uko ari 29 harimo abana bakiri bato 16 bavuka mu ntara za Ruyigi, Karusi na Ngozi bakaba kugeza isaha bagandagaje aho baraye hanze n'imbeho n'inzara mu nda. Abo rero biyongereye ku bandi 40 bari birukanwe mu buryo nk'ubwo kuri uyu wa kabiri.
Mugisata kijanye na gateka kazi na muntu abateera kamu kugira muganga Christophe Zahabu ahabwe uburenganzira bwo kuvugwa babandanya kwibonekeza no munsi ya Amnesty International yashimye kwandikira ikete umushiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona ngo atange itegeko uwo yahoze arongoye kira hospital ashobore kuvugwa. Amnesty International ivuga ko izi neza ko Christophe Zahabu arembye kubera hari abaganga batumwe n'iryo shyirahamwe bize neza dosiye yiwe yivuriza ko bakaba basanze amagara yiwe abangamiwe. Reka tubaze mugenzi wacu Aze Frank ibiri muri iryo kete.
Muri iryo kete Amnesty International itangura ivuga ko umuganga Christophe Zahabu akeneye kuvugwa byihuta. Iryo shyirahamwe ikavuga ko ibizi neza kubera hari abaganga babiri bigenga byasabye ko biga dosiye yivurije ko abo baganga bakaba baremeje koko ko n'ubuzima bwiwe bugeramiwe kubera arembye cyane ko byihuta ko abonana n'abaganga. Iryo shyirahamwe rikaba muri iryo kete nyene rinegura ko hari abantu bo mu muryango wa Christophe Zahabu bagiye kumuraba mu ibohero ryo mu Ruyigi barabankira kwinjira banabankira ko bamuha imiti bari bamuzaniye. Amnesty International ikaba igabisha leta y'u Burundi ko y'abategetsi banse ko umuntu yivuza ibyo bishobora gutuma agira ububabare bukomeye cyane bikitirirwa ko ariko ahotegwa igufa kandi ariko akoregwa yandi mabi atandukanye ufatiye ku mategeko mpuzamakungu. Mbere iryo shyirahamwe rinafatira ku mategeko yo mu Burundi mu gice cyayo cya 33 c'itegeko ryo mu 2017 risubiramo uburyo abantu bapfungwa rikavuga ko abanyororo basinzikaye bafise uburenganzira bwo kujyanwa mu buvuriro aho bashobora kuronswa ubuvuzi butari mu ibohero bisabwe n'umuganga waho bafungiwe. Amnesty International yeza ivuga ko ifatiye kuri izo mvo zose Christophe Zahabu ategezwa kuvugwa vuba bwango kandi akabonana n'umuryango wiwe be n'abamuburanira atanze itizi.
Nino ngaha duciye dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ano makuru mukamwashijwe na jewe Jean Baptiste Bireha mugire aho muba mwubahwe na gahwana.